intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Murakoze mwese muri kuri risango ry'ikiganiro cy'urwaruka. No munsi cerekeye ugwego rwa gisirikare Frade rutegekanwa gushigwaho mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi. Iki kiganiro muriko mugishikirizwa na Benyax Rakana.
Ndafite ijambo.
Integuro y'ibwirizwa isubiramo ingene igisirikare cy'u Burundi gitunganijwe n'ibyo kijejwe yaremejwe mu nama nshingamateka itariki 11 uku kwezi. Muri bishasha biri muri iyo nteguro y'itegeko harimwo ishigwaho ry'urwego rushasha rwa gisirikare rw'intega kazoza rwitwa Frade, ariyo Force de Reserve et d'Appui au Développement du Pays mu Gifaransa. Umushikiranganje wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi yari mu nama nshingamateka kuri sigura aratubwira ibijanye n'urwo rwego Frade.
Abo twita nga les réservistes aribo bagize urwego rwa reserve mu basirikare, nuko ari abasirikare bakukurutse mugabo bahaye inyuma ya prolongation y'umwaka umwe baciye bahagwa imyaka ibiri yo gushobora gukorera mu rwego rw'isirikare, ahanini bakora ibikorwa bijanye n'iterambere ry'igihugu hamwe n'ibikorwa by'inyigisho zo gukunda igihugu, mugabo bashobora no gutumwa ko mu gihe cy'intambara bagakora nk'abandi basirikare basanzwe. Baba bameze rero nk'abantu bakiri abasirikare ko bakiri kuri komande mugabo bakukurutse kuri iyo myaka ibarega batoguma bagwana nk'abandi canke baja mu maoperasiyo, ariko umwanya n'umwanya bashobora no kwikora ko ngira ngo rero banatandukanye nawe twita abansiye kombata canke abademobilize.
Yari umushikiranganji Alain Tribert Mutabazi. Gwaruka, ibijanye n'ugo rwego mu bivuga kwiki mukanya ijambo ni gwanyu. Olivia ari mu Rwanda arerekana amakenga kubijanye n'ingene urwego Frade ruzoba rutunganijwe.
Ugo rwego rwa gisirikare Frade umushikiranganje wo kwivuna abansi yarabivuze ngo ruzoba rugizwe n'abasirikare batarenze imyaka ibiri bakukurutse. Ariko jewe amakenga afise nuko ugo rwego bazohava barushobora kurusukamo n'imbonera kure rwaruka rw'umuganga uri kutegetse CNDD-FDD bakazamo bakaba benshi, noneho bagashobora gukora iki? Bagakora ya mabi basanzwe bakora bakayakora atacamira. Niyo makenga jewe mfise ahanini kuko urumva ubu bari bakora tubavuga tubumva bavuga imbonera kure imbonera kure, ariko ubu bisukiranyije hamwe n'abasirikare ni nko kubaha urwego nyine rushinzwe mu mategeko nyine afete bokoreramo, kubaha kadre bokoreramo muri ico gihe urumva ko ataniki zoshobora kubahagarika nta gitabara. Ahubwo turagowe, hakwiye kuba umuco, hakwiye kuba umuco cyane kuri urwo rwego ukuntu ruzaba ruteguye bimeze gute mu by'ukuri. Urwo rwego ruzaba rugizwe n'abande mu by'ukuri uretse ko bavuga ngo abasirikare batarenze imyaka ibiri bakukurutse, hanyuma bakavuga ngo nubwo bashobora kwikora ko ngo bikenewe ngo no mu bijanye n'iterambere. Mu bijanye n'iterambere none byo byombega no kuvuga iki mu by'ukuri? No kuvuga iki? Bazobatuma kuja kubaka amabarabara bizwa bimeze gute? Bazokubaka amashuri? Bazogira iki mu by'ukuri? Iyo nteguro y'ubwo rwego rwa gisirikare turakeneye kuyimenya by'ukuri, badusigurire dushobore kumva icyo bagiye gukora, icyo bashobora guterera mu by'ukuri mu iterambere ry'igihugu. Kuko igisirikare kirahari, inzego za gisirikare zitandukanye zirahari, none ubwo rwego Frade by'ukuri ruje kumara iki?
Dadi Diva ari mu Burundi avuga ko atabona akamaro ko gushiraho urwego nk'ugo.
Ugwaruka rukurikirana ibirafu mu gihugu cacu Burundi, ndabona neza iyo nteguro tegeko sishobora kuyishigikira kubera yuko turabye igisirikare cy'u Burundi ko kingana, dufise abasirikare batari bake kandi bakwiye. Rero simbona ikindi kintu cyoza gifata irindi tegeko ryo kongera kubaho wundi mu bikomande bitwirira igisirikare cy'u Burundi cyo kwivuna abanzi ukaza nawo bita abareze y'uvuna batari bavetera ngo bazuze gutabara igihugu be igihugu bari integuro yuko kizotegwa ko tuzi neza yuko abantu bose bayaga yuko mu gihugu hari amahoro n'umutekano kandi igisirikare cyacu Burundi kikaba atari gike turavye igitigiri cyacu ngere kingana ndabona yuko ari zindi mbo zo gusesagura uburyo bw'igihugu ubwo bwa leta kandi bwatuza kubaka ikindi gihugu bwatuza kubaka ibindi bice mu bizi n'impande zitandukanye z'igihugu kubwo ibyo rero je nkabona yuko iyi bije cyangwa se ubu buryo bw'amafaranga bazokoresha mu kumenyeza aba bantu ahubwo borondera akandi kagihugu bagahimiriza igisirikare cy'u Burundi cyo kwivuna abanzi kikaba igisirikare gikomeye ku rwego mpuzamakungu gifise ibikoresho bikwiye gifise imyambaro ikwiye gifise ifungurwa bikwiye kandi kikaba gifise n'ubumenyi buhagije mu bya gisirikare no gutabara gutyo bakagikomeza aho gufata ayo mafaranga ngo bashyire muri ibyo bindi kuko turabye mu bantu bahembwa amahera ma Kenya cyane iyo bita salaried base abasirikare n'abapolisi bazi imbere none nta kuntu leta yobaha agashuka gute ikabaha umushahara ukwiye kugira ngo nabo bamere nk'abandi ega birateye isoni aho umuntu ashobora guhura n'umuntu yitwa ngo ni umusirikare w'igihugu ariko ugasanga impunzu zaramutabukiye ko gipolisi ho ni agafukamunwa aho rero nca mbona yuko ku ruhande rwanje iyo ntego tegeko sindayishigikiye ahubwo buraba ukuntu bafata igisirikare cyacu Burundi bakacongera competence gutyo kikaba igisirikare gitinyitswe kandi kizewe ku rwego mpuzamakungu aho gufata ubwo buryo kugira ngo abusesagurire mu ibyo kuko turabye cyane cyane uzosanga mbere uburyo butegekanijwe kugira ngo abo bantu bipfunza guforoma ari babaforome ahubwo bugiye mu mifuko ya bamwe bamwe mu barongo inzego za gisirikare
tawo ari mu Burundi ati ubwo rwego rwari rukenewe kuko igihugu gikeneye abagikingira bakwiye mu gihe byo babikenewe
ibyo n'indinganizo y'isirikare gusinzima cyangwa kubitunganya mu kugenera imizo yabyo kugira ngo damujyiteguye kuko kazi ka gisirikare nuko babiteguye nuko babagabye n'ero n'indinganizo byasha bababonye ko yogira ico yunganije mu gihe bikenewe ne rero mu gihe bikenewe rero indinganizo ni kuyakira ku nyine ni kurindira kwa ukuntu azo biringanija ukuntu azo bitunganya bikaba byo kwisinzima birabaho abantu mu gihe habaye ngombwa ubusirikare bugakenera abantu ugasanga gifuza kugaruka hafi nko muri Ukraine barakuba bikundira bene igihugu ngo aze gufasha mu gihe Ukraine zagiye mu ngorane bitatse bikura ningene basaba kukura ngo bigishi abantu mu kumasasa rero nibi rero n'indinganizo sasa ingene bashobora kuba bari barisuganya kwisuganya kugira ngo kujya ku muntu pole ndokibura ubanza cyari kurundira inzima n'ibindi kurindira mugabo n'indinganizo sasa abo nabo icatumye bakiyumvira ko bakibona na bakici
Terane nawe nyene ari mu Burundi ati leta iyabishaka abo yo kwikora ko mu gutabara igihugu ugo rwego gojamwo ugwaruka rugishobora kukigwanira
ikintangada nyimba leta yashiraho rwego rw'abasirikare bakukuruka ugwaruka nago rufise ingufu baba baruvuze kwiki kwere ko batoshaho ugwaruka rw'amada mashuri rufise ingufu rutagira kadi rw'ibishomeri kugirango tugira ngo umuvugo wuzuri nose nuko bakoronka ibyo kurya badagushaha batama batagira ingufu iyo niyumva ko ari politiki kwere ko batoshiraho ugwaruka bakagwa ibishomeri ufite ingufu rw'amazi amashuri nabo bagashoma babashyira hafi kandi karaho k'icyo kiraka nimba cyo baca imyaka ibiri nimba cyo baca amezi abiri nubwo bakabihereza abafite ingufu nk'uko ukuru rero dushobora kwiruka dushobora kwirwanya nabo boshyiraho kandi badakwibye ibintu bifite aho bihengamiye bifite icyo bishaka gushika ko sindumva yuko ari abantu boshobora gutabara igihugu kuko batagira ingufu zo gutabara
Miguel ari mu Burundi ati ubwo rwego rwari rukenewe iyaba rwari rubanje gutunganywa neza kandi zagateka kazi na muntu kakubahirizwa
ntawavuga ko ari byiza cyangwa ari bibi
bivanye n'ukuntu leta nyene iza byifatamo ariko rero ntacyo mvuga nti nko ku gihugu cy'u Burundi ni bibi ku bwanjye ni bibi kubera iki kubera abantu nk'abo mu bihugu bitari bike biteye imbere barabaho yabo bita reserviste ari abantu bigishije ibya gisirikare barose inyigisho za gisirikare bagaca basubira iwabo bakaza barabikorako igihe bikenewe ariko bikaba bikenewe mu gihugu bashobora kumenya indero abantu baba bafise ingene bagiye kwigenza ndetse bakaza baranabakurikirana ni mu gihugu usanga abantu bahawe izo nyigisho bafise icyo bita indero ijyanye n'izo nyigisho bahawe disipline cyane n'izo nyigisho za gisirikare bahawe ariko nkaca nibaza muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi aho ubusuma bwagwiriye uburose n'ikiganisho gitoya cyakora agikoresha mu kwiba cyane kwica nkaca nibaza ingene bizogenda haba abantu baza bari benshi bahawe izo nyigisho bagasubira iwabo ubwo ibyaha ntibizoca bihuka umutekano utari ukwiye tuzoca bononekara gusumba barabanza babyigeko leta bavuga ntiyo bandika byigako neza ikindi kibazo nca nibaza mbega muri iki gihugu cyacu abantu bari bakenewe mu gihugu kimeze nk'u Burundi kikiva mu ntambara bwicanyi bwagumye bugwira abo bantu ubwo ntibazohapfa baba bakongera ikibi mu kindi ibibazo ni byinshi ibibazo ni byinshi kuri iyi ngingo nkavuga nti barabanza babyige neza ariko amakenga ntiyobura ndetse n'impungenge ntizobura mu gihugu usanga abantu benshi bitwara umenga nta kibagenga umenga amategeko ntacyo bavuga ko bikaba ibintu biteye impungenge rero ku bwanjye nkongera nkavuga nti iyi ngingo yari ikwiye gusubiza inyuma ikazongera ikigwako neza igatozorwa bakiga abantu ingene bazabafata bakiga amateka azabagenga bakiga ingene bazabakurikirana bakabona gushyiraho urwo rwego
bakubonere no gusumba ingene we ubona bigira intama kandi tuzi ko ari ingwe z'imibango bazoguhenda ngo n'abatunzi b'amahoro mwijoro bigahinduka bamwe bakiga abadapfuye bakabohwa bakigira ku bama basenga bakananirwa no gukunda umuntu babona
tubandanirize kuri Tibo ari mu Burundi ati n'urundi rwego rwa gisirikare rwari ruhasanzwe ntirutunganijwe neza
mbega icyo gisirikare bagomba kumushyira hehe mbega inzego z'umutekano ziriho hari icyo bazikema cyane ntizikwiye ndetse bazidakwiye kubera iki hariho abasoda barungitse mu makungu kugarukana amahoro mu bindi bihugu mu gihe none bagiye kugarukana amahoro mu kindi gihugu mu gihe mu gihugu abasirikare bari badakwiye cyangwa babonye yuko bishoboje bashobora kuza gufasha abandi kubera nabo bamaze kubona kwishoboza ahubwo rero ikintu bagomba kuvuga nibareke guhenda abantu uno munsi mu Burundi biragaragara neza yuko igisirikare cy'u Burundi batakishijigiye agituma batashijigiye nuko bagikoresha nabi atwotanga ururero bwinshi ababa bagiye kugarukana amahoro mu makungu baragenda nk'abagiye muri Somalia nk'ubu nagira ntange nk'akarorero abasirikare bagiye muri Somalia bashitse mu kwezi kw'icumi na rimwe mugabo no munsi kugira dushike mu kwezi kwa gatanu amahera yabo batarayabaha icyo ni ikintu dufitiye ibyemezo ibyo byose rero bica bizira byerekana yuko uno munsi abarundi dufite amakenga menshi ikindi gikurikira mbega icyo gisirikare kimwe kakazoza kizorwana n'abandi mbe ubwo bwo bafise mu bw'abandi si ubwo bafise kuko birirwa bararungika abantu baja za Congo bakaza kwigwa baracirayo mbe muri Kongo baba bagiye kurondayo bandi cyagiye kurondayo bene wabo barundi mbe abo barundi bateje bakaja muri Kongo bagiye iki hagiye kubera abafashwe nabi nabo mbega igihe baja mu ishyamba bagiye kuronderayo iki si uko babona abafashwe nabi none bamaze kuba bafashwe nabi kubera iki ibyo babonye byabatumye baja mu ishyamba kubera iki nabo batubireka kubera iki batoca bazikira bataronerwa ibyo bibazo byinshi tugera turiyo ikibabaje mu Burundi ni uko burya ngira ngo naho ba ikindi gihugu kirakenera Uburundi kimeza ko abarundi bose bashidukana niyo nkango baje kukirwanya kuko ibyo biduha akarorero k'igihe cyo muri Chine ngira ngo barazi uwitwa Mao Zedong igihe yatuma ko abantu bose muzi ko mukunda igihugu ngo tukigwanire baraje barakigwanira kandi barakigwaniye gose kugeza aho batsinze uno munsi mu Bushinwa n'abantu bake bashobora kubahuka bakavuga bati tubya igihugu cyacu n'igihugu kimeze nabi arabara ko bashinga politiko ministre chinwa n'umuntu ushinwa wese aradiko ariko arakorera igihugu kandi igihugu ndashimye n'ikimukunda mugabo uno munsi mu Burundi harakaguzi gatoyi none abo bantu bobona aho bavuga ngo baje baforma baduza gushyigikira akaguzi kadashika ko abantu 50 kandi barabasoza bahehe.
Tibo ati ibyo byerekana ubwoba leta ifise
uno munsi barafise ubwoba ubwo bwoba rero imbere y'uko bwovaho nibagende barondere abarundi bose iyo bava bakagera ubwo rwaruka rwahuye muri Congo za Uganda mu Rwanda no mu bindi bihugu babanze babazane mu Burundi twese tubyumve kumwe hanyuma naho bose bavuga bati abantu bose bo mu Burundi ngo tubigishe kurwana kugira ngo nihagire ikindi gihugu cyo mu makungu kidutera tuze tukirwanire hamwe icyo gihe naho kugira byukune nuko itunga ry'igihugu tuzaba turisabikanya neza twese ku rugero rumwe yego naho abantu badashobora kugaburira ibintu ngo banganye nawe muhari ibintu bimwe bimwe bigaragaza dutanga akarori bwa mbere ku gitoro uno munsi igitoro iyo kije ku matasha iyo tuba tuvuga ibyo tubonye kirashika ku matasha bakazana 5,000 by'amaritiro iyo stasiyo nta 2,000 itanga itanga 1,500 aho rero ibyo bindi byose bisigaye 1,400 cyangwa 1,500 bisigaye by'amaritiro baca bagenda bakigabanganiriza ba komisere bande abajenero bariko biyubakira amazu kuko turazi yuko nabo nyene ubukene buteye bose umuntu ashobora gusanga ariko arubaka inzu agaca asanga yamunani agaca avuga ati rero ndaje umushahara ntenga none ko bose tuzi ata muntu umwe arenze imiliyoni 5 mugabo ukaza wumva inyuma y'amezi 5 agiye mu mabanga cyangwa inyuma y'umwaka ukaza wumva ngo afite inzu batamaze kubaka igorofa ni ishore naho bayakura kuko umwe umwe si no munsi ariko bagisha mu gitondo itadeka runene cyangwa ariko kuri ba bantu bafite ubwoba bati none ejo turamererwa nabi none abantu bazaza kurwanira abantu bakeye ni bande none bazaza guhitana abana b'igihugu ngo bazaza barwanira barabeshe ubu abarundi benshi bamerewe nabi baba bari mu mbonerakure baba bari hehe bose nta muntu n'umwe amerewe neza nibagome batekane abarundi turi maso nta muntu umwe azobibemere niba bagomba igisirikare nta muntu azoza kubafasha kurwana naho bogiforuma nta muntu umwe azoza kubafasha mu gihe batazoba ariko barasabitanye itunga ry'igihugu
na se hari mu Burundi ati nta rundi rwego rwa gisirikare rwari rukenewe mu gisirikare cy'u Burundi
kuba bariyumviriye gushyiraho ku rwego rw'igisirikare bise rati navuga muri rusange kuri yewe n'icyimbere cyiza mugabo ibyo bifite amakenga k'ukuntu kizaba gitunganyije kizokora iki kubera iki biyumviriye kuvuga yuko bazashyiramo abakukuruke batarenze imyaka 20 none ubundi mugwi w'abazokijamo ni ubuhe ego cyangwa mvuga nti abo bantu ntibari bakenewe ko dufite igisirikare gisanzwe kihari n'igipolisi abo bantu ntibari bakenewe ahubwo bari kuraba ibindi migambi y'iterambere bashobora gufata nimba ari ubuhinga bwo kwigisha abo dusanganywe bibaye bihimbaye rwose ariko abo bantu numva atakintu kinini bazadufasha ego kuko ndumva yuko batakenewe rwose kandi ikindi nacyo njyewe mfite amakenga y'uko bazahava baraba ubundi bagashyiramo abo bwoko bumwe umugambwe umwe bakabigira bifuza umugambi niyo makenga afite navuga nti ibyo bintu byari bikwiye kwitonderwa bakabigira babanje kuraba yuko bihurije ko na bose ubwoko politiki n'ibindi
ahera ari mu Rwanda ati ubwo rwego atari kibi nta cyiza ruzozana
ubwo rwego ndarunenga cyane kuko mbona ata ntumbero nziza rufitiye kazoza ku Burundi ku Barundi barundikazi no kugwaruka ku Burundi ahubwo biduteye amakenga ko bizoshobora kuvamwo ibibi byinshi bihungabanya agateka ka dinamuntu
Masumbuko ari muri Kenya wewe abona ko hari umugambi mubi winyegeje inyuma yishigwaho ry'ugo rwego
Sandra Davidaka yibaza ko barongye bose ari bicucu kumbure babona kure
ariko gusa menye ko igihe babukaranga twari munsi y'urujyo urugwaro kuki ndabibonaga iyi ni sisiteme ya sente defitete yo gukingira amabi itumbanira kure zakutse amabi atavugwa mu gihugu ni ukuvuga yuko baguma bakuvugira muri icyo gisirikare wuzi kuko yakoze ikibi ntazorondegwe ku mabutsa ariko twebwe abarundi twaramaze guca ubwenge nimba bona yuko ko abarundi tukiri mu tugishise amarido ku maso ntibateshwe bate ariko kimwe gusa icyo yibagiye yibagiye ko yuko abarundi tutubona kure yashaka yahagarika uwo mugambi ugayitse yego yahagarika tubisaba ko nta kintu na kimwe cyiza icyo gisirikare kizorangwa none ko bagomba bashinga ikindi gisirikare kuvuga ko batacyizeye icyawarabizo kise uburambye azababona kubera mu gihugu cy'u Burundi abahari ntibari ko barabambika umusirikare aramara imyaka itatu ine atarose ikirata atarose umwambaro w'impuzu none bagere bongere ku bandi n'ibindi zizo mbonera kure zabo nyine zishimirwe bareke guhuma amakungu ngo ni gisirikare abo ni bamwe banigagura bene gihugu bagere bashimire nabashimire hari igihe bazogayirwa
Leonce ari mu Burundi ati n'izindi nzego zari zihasanzwe hari izisanzwe arizo zihungabanya umutekano w'abanyagihugu
uri kuraraba ukuntu urwego ruriko rurajyaho umuntu ntiwabideha kuko ni nk'uko hagiyeho urwego rw'imbonerakure imbonerakure zahawe ubushobozi busumba abajuje umutekano aho wasanga mu mice y'igihugu imbonerakure ikubita umupolisi cyangwa umusirikare usanga umupolisi aratinya cyane cyane gusumbirizaho imbonerakure rero n'ubwo rwego ruje kuronka ingufu zo guhohotera abana b'u Burundi nk'uko leta y'u Burundi yahaye ingufu imbonerakure aho usanga arizo zikora amabi arizo zihohotera icyankuriya yaruzi zihohotera ikeze ko atavuga rumwe na leta ariko akagohena bavunira ibibuke yuko nimba by'ukuri turi muri demokarasi baze bikubita agashyi baze bikubita agashyi kuko uraca bugacana ayandi ubundi niwe yavuze ati hari igihe cyo kubaka igihe cyo gusambura ati hari igihe cyo kudandaza n'igihe cyo guhomba rero urwego ruriko rurajyaho uze rurabe kubahiriza agateka ku muntu agateka ku Murundi ko mu izi nzego zijyaho waraba mu ipuriza shingiro ntubonaho zanditse amategeko azigenga rumva ni bamwe baza gukorera muri kwa kwaha nyine ukorera ibi cyangwa biriya rero by'ukuri nibaze baze bikubita agashyi mu gukora ibi cyangwa biriya bakingira imbibe z'u Burundi bakingira umurundi bakingira umurundi kazi yubahizwe mu gateka kiwe
amasisteme yica benshi akinza bake bamwe baricwa kugira ukuri ntikuvugwe igici gikuze gaca bamomora imizi bakigira intama kandi tubona ko ari ingwe z'imibango bakazana iteramere ritarama twame tubasega baryoherwa ruko twama duteze amashyi sisiteme kuma kimahuse
Nino ngaha dusozerere iki kiganiro ndafise ijambo cuno munsi cari gishingiye ku rwego rwa gisirikare frade rutegekanijwe gushigwaho nk'uko biri mu nteguro y'itegeko isubiramwo ingene igisirikare c'u Burundi gitunganijwe n'ivyo kijejwe hari abashimye ishigwaho ry'ugo rwego basigura ko rizogirira akamaro mu gukingira igihugu abandi nabo berekanye amakenga barufise ko bakabona ko rutari runakenewe kuko n'abari bahasanzwe bugarijwe n'ingorane zitari nke. Turashimiye mwese mwaduteze amatwi tunabifuriza kuroranirwa
naho ubutaha.
Cari kiganiro ndafisi jambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawo.